mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamye na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'ino munsi. Hano muri studio y'ingo muri kumwe na Joy Diana ni nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi live ku isi hose kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook yacu, Instagram na YouTube ni VOA radio yacu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Senari nkuru mu gihugu cy'u Rwanda yemeza ko mu 2017 yakiriye imanza 69 z'abubakanye bituye ubutungane bipfuza kuvana mu gihugu cyose. Mu 2018 izo manza zavuye kuri 69 zija ku 1311 mu gihugu cyose nyene. Abenshi mubaza gusaba gutandukana ariko kwahukana baza bava ku murwa mukuru Kigali mu Burundi. Nta bitigira ibishasha byerekana uko ico kibazo cifashe. Twashoboye kuronka bivanye n'uko ijwi rya Amerika bitacoroshe guhabwa amakuru n'ibisata bitandukanye vya leta. Gusa radio y'abanyagihugu RPA mu nkuru yakoze imbere yo kugagwa mu 2015 yemeje ko yishimikije ibiharuro yavuga ko yakesha sentare intango ya Kinindo vyaboneka ko ibitigiri vy'abahukana vyongera ku mwaka ku mwaka. Hagataho ikigo c'ubushakashatsi n'ubusabane bugamije amahoro IRDP co mu Rwanda mu kwezi kw'icenda ku mwaka uheze casohoye raporo yerekana ko ugukoresha nabi imbuga ngurukana bumenyi biri mu biriko birasenya ingo. Ivyo raporo vyifashe gute? Reka tubaze mugenzi wacu Asumtakabuye.
Gatanya ikomoka mu gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga ntiyarimenyerewe mu mpamvu zituma bashakanye batana. Ubushakashatsi bwakozwe na IRDP umwaka ushize bwagaragaje ko aho iterambere rigeze abantu bagaragaza ubushobozi bwo gukoresha imbuga nkoranyambaga byagize ibyiza byinshi ariko bizana n'ibibi, cyane cyane iyo izi mbuga nkoranyambaga zikoreshejwe nabi hagati y'abashakanye. Ndushabandi Eric umuyobozi wa IRDP avuga ko gukoresha izi mbuga nabi basanze biza mu mpamvu za mbere zituma ingo zisenyuka muri iki gihe.
Icyagaragaye mu mijyi cyane cyane noneho ni social media ndetse na technology. Ubwo icyo nacyo ni indi ndiva yakoze impamvu ya za divorce akaguma kuri chat. Ariko noneho chat iyo ibaye mbi umugore w'umugabo akayikwaho biba imbarutso yuvuga ati aha turi preve ndayibonye. Mu bushakashatsi twagaragaje iyo umuntu amaze gushaka ugasanga arashaka gukomeza kuba umwana muto abagabo rwose ugasanga uko yitwaye ntiyitwaye nga kwa kundi abyifuza kuba umutware ahubwo yarashatse ariko ntiyamenya ko ni ukuvuga arakomeza kujya mu kabare, arakomeza kujya kureba imipira, arakomeza kujya mu rungano. Ibyo bigahindura icyo umugore yari ategereje. Nawe
ibyavuye mu bushakashatsi bwa IRDP ntibiri kure y'ibyo abakorana n'inkiko bunganira abantu babona. Maitre Vode Kayitana umunyamategeko wunganira abantu mu nkiko nawe yemeza ko bajya bahura n'iki kibazo cy'abashakanye batandukanywa n'ubutumwa bugufi, amafoto agaragara kuri telefoni z'umwe mu bashakanye yaba umugabo cyangwa umugore, mu gihe ubwo butumwa buza bugaragaza ko umwe mu bashakanye yagiye ku ruhande.
minsi yashize umuntu yarimo ampa umugore amubwira yuko yafatiye muri telefone y'umugabo we amafoto n'amamesaje. Umugabo hari umukobwa wamwoherezaga nyine abantu b'amamesaje by'abasheri sheri wanjye n'ibiki, hanyuma n'umugabo nawe akamusubiza bakavuga n'ibindi bintu bavugana nyine byerekana ko ari presence z'ibindi byabaye imbere. Iyo kayo narayibonye social media ni nk'ibisuko, umwe abariwe undi muntu birirwana akaba mwandikiye cyangwa undi muntu yabonye ku manywa akaba mwandikiye undi akaba yamusubije. Abantu bagira n'irari byanze bikunze n'abana bagiraho ingaruka kuko ababyeyi nabo babona umwanya wo kuganiriza abana kuko urumva umwe aba ahuze ahugiye wenda muri famiye muri gurupe batatu cyangwa muri abo basheri be, abana bo urumva umwanya wabo uba mutoya. Iterambere rizana ingorane kuri famiye no ku mibereho y'abashakanye no ku mibereho y'abana.
Hari umuryango wari warashakanye umaze imyaka icumi ubanye wampaye ubuhamya ariko bifuza ko ntabashyira amazina yabo cyangwa amajwi yabo kuri radio. Umugabo Nise Karangwa Emmanuel yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko buri gihe yajyaga abona umugore we yanga kumwereka telefoni ye ndetse banamuhamagara akajya kwitabira kure. Umugore yakundaga kuvuga ko atinda ku kazi kuko umukoresha we yabaga yamuhaye imirimo myinshi. Karangwa yabwiye Radio Ijwi rya Amerika ko iyo myifatire y'uwo mugore we yahoraga muri telefoni yaje gutuma agira amakenga, ahitamo kumukurikira umunsi umwe amubwiye ko agiye ku kazi ku mugoroba. Karangwa avuga ko yaje gusanga umugore we aba yagiye mu kabyiniro ndetse afata amafoto abyinana n'abandi bagabo bamubwira amagambo akomeye. Uyu mugabo yavuze ko iki kimenyetso yagijyanye mu rukiko kiba impamvu z'uko uyu muryango wabonye gatanya. IRDP yakoze ubushakashatsi inagaragaza ko iki kibazo gikomeye kidashingira gusa ku magambo abasingiranywe bandikirana n'abo hanze, ahubwo usanga gukoresha imbuga nkoranyambaga bihagarika ibiganiro hagati y'abashakanye kuko buri wese umwanya munini awumara muri telefoni cyangwa internet.
Ati igikomeye cyane ni uko nguko social media na tekinoloji na televiziyo mu rugo byose byatumye noneho dialogue itahaba. Kuba social media abantu twaraziguye tukazikoresha ariko tukavanaho wa mwanya wo kuganira, ukavanaho umwanya wo kuvuga ati ndandika iki sinandika iki. Umuco wo kutizerana waje kwiyubaka muri ubwo buryo. Umuco wo gucana inyuma no kutizerana naho ngaho bishingiye.
Imibare igaragazwa n'urukiko rw'ikirenga yerekana ko imanza za gatanya ziyongereye cyane. Uru rukiko rugaragaza ko imanza za gatanya zaciwe mu gihugu cyose mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi zari 69 mu gihe umwaka ushize wa 2018 zikubye inshuro 19 z'ibihumbi 311. Mu nkiko zo mu mujyi wa Kigali ziza ku isonga kugira umubare w'imanza za gatanya kurusha izindi nkiko zo mu gihugu. Kicukiro iza ku isonga mu kugira gatanya nyinshi. Umwaka ushize wa 2018 habarugwaga imiryango 210 yatandukanye byemewe n'amategeko. Gasabo 190 na Nyarugenge 157. Mu gihe mu gihugu hose habarurwa imanza za gatanya 311, 557 nizo mu turere tugize umujyi wa Kigali gusa. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi arakinuye. Murumvise ingene vyifashe ahanini bavuze ko biva ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibindi biriko bisambura imiryango none uretse izo mbuga ngurukana bumenyi nibihe? Uruhara rw'abanyamadini canke abakozi b'Imana n'urwahe? Utwo tubazo turi mutwo tuza guca ijyanino mu kiganiro muri isanga cuno munsi. Umutumire twabatumiriye nk'uko mwabibonye ku mbuga ngurukana bumenyi zacu ni Pasteur Edmond Kivuye, umwungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pastor Kivuye ariko arakora ingendo mu mareta atandukanye ya Amerika. Ku munsi wa Mungu munyigisho yatanze ku isengero Cross Point rifise icicaro ahi Washington yaragarutse ku vy'imiryango. Umutwe w'inyigisho wali Family Matters turaza kubigaruka ko mukanya turacarindiriye ko ashika muri studio zacu, ariko mukurindira ko tumwakira reka tube turabumvisha kano karirimbo Mpa Amavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe na Daniela.
Shagukora,
ijwi America Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turacarindiriye umutumire wacu Edmond Kivuye pasteur ari mu nzira aza agana studio za radio ijwi America akaririmbo ni mpamavuta na karirimbo ka James Rugarama hamwe numfaso niwiwe Daniela mukurindere ko pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio zacu reka kumi benshi mwatwandikiye ku mbuga ngurukana bumenyi mushaka kugira ico mushikirije kwico kibazo cingo tube turabakiriye turahera kuri Vincent Icard ego utwandikiye wavuze ngo ndi umucamanza ndafise ico nterera uri umucamanza muca igihugu ga Vincent ugakorera ya Senari
Zanzwe ndi Murundi nkora akazi k'ubucamanza mu Burundi nyene
ni kuduga ku ijambo rero tubwire ivyico kibazo uko vyifashe muri ico gihugu
Zanzwe iyo umuntu aba nka yarumbiriza abaje gusaba iya divorce kujya kwahukana urasanga hariho imvo zibiri nyamukuru zikunda kugaruka mu mitima ya benshi ugasanga rimwe na rimwe iyo abakobwa baje kubaka uno munsi ntibakiraba umutima w'abagabo b'abahungu baje ko baraba icyo umuhungu afishe rero iyo yashitse agasanga urugo ibyo yumvira siko biri ngo umuhungu ntatunza rakenye aca bona umengo yari ihenze ugasanga kuri ushoboka byose ngo yakwiyogira divorce
aho imbere ko unadusigurira ko ari byo bababwira mu kuza gutandukana umuntu aca bibaza ati ubwo buryo bugira abahungu gusa naba nta bapfaso ni canka abakobwa usanga babufise gusumba n'abagiye kuba shiramungu n'abagiye kubakana nabo
abakobwa nari nkivuga ku bahungu ku bakobwa uko babiyumvira mukaya ndavuga ku bahungu nca mvuga ku bahungu nabo navyo birimwe aho usanga umuhungu aza kuronde ngo kuba yibaze ngo iwabo barafise akabona umengo adoca aronka yamuronka akabona umengo ntaca aronse agacikomba kumuturubika uko wakozi wari ngo siko ngombwa ubaho ngaha ugasanga umukobwa akibona nk'umusaza nawe agaca aza kubi gusaba ati jye nupfa numva nduhutse uru rugo naruvuyemo
ivyo bibwirwa n'abaza kubitura mu butungane bashaka kwahukana
aho baza bagasaba ati urumva twe dushaka kwahukana kuko igihe twabana twarumva tuhiyumvanamo ati mugabo uno munsi tubona ko twiyumvanamo bakakubwira bati kugira ngo kumbe turuhutse nuko twumvana n'uyu muntu kuko twumva ubu n'umuti udatekanye hanyuma rero abo bakobwa iyo asanze ubwo butunzi yibaza atari bwo buhari uca usanga agomba kuvuga ati bon ndabona ko niyihenze ugasanga ntibikunda ko ashobora gukwigwa muri iyo situation akumva umengo yitwaje ahantu yohava akajya gutekana yabivuyemo nk'umbure mu gihe aba afise n'abandi yigeze kuba bakundanye nawe abona bagumanye icyo ni ikintu twabonye cy'uburyo kiza kiragaruka kenshi aho abahungu bakobwa bakibona ku mengo bogenda bapreferera uburyo hanyuma abahungu nabo nyene navuze yuko nabo nyene bibashikira ikindi twabonye kigaruka kenshi ni abantu bajya kubaka ingo bakabona urugo nk'umunyenga
siguro
no kuvuga asanga hariho abakobwa abafite imyaka 21 incaye 22 n'itatu nsaba nabo bagenda na bose barongowe nkaba ngo nongo naje no kuvuga ndo ntiyongwa ngo naho ba mu gitobe nkaba ndi ku mugabo gusa
ku myaka 21
bakiri bato
ku myaka 21 ku myaka 21 umuntu abaragira kwihebura ko ubunye umuntu yize akaronka akazi kugira avuge ngo sinze ndanagende ngenda gusabiriza umugabo gusaba n'imyaka 35 ubunye bavuga ko ari mike cyane
turavuga hanyuma batize batarindiye kwiga cyangwa bivanye n'uburere baba barimwo turaba nk'aho turi mu Burundi nk'ibice by'imbo bice by'ahantu hashushe cyangwa nk'iyo mu bisagara hanyuma bajya kubaka bakiri bato rero ugasanga nta ekipe bagendana ari mu rushenga yari hehe bose bamaze kuja kurongwa nakabona umengo nawe yogenda uwari yamaze kugenda aca abona aragera igihe agashike vyose yibaza ku mengo n'umunyenga amaze kubona yuko atari vyo ari urugamba ahubwo atari umunyenga aca agomba gusohoka mw'urwo rugamba
None ga Vincent nimba atari banga wewe uri umucamanza hagati mu gihugu cy'u Burundi canke i Bujumbura
General akoreye Bujumbura ubu naho ndi mu gihugu hagati.
Ubona bikaze hehe Bujumbura ku mugwa mukuru canke ruguru?
Doye turaraba bikaze mu bisagara mugwa mukuru. Kubera mu misozi hoho baracyari muri kwa kubaka kwa kera, aho umukobwa agenda kubaka ari determine avuga ati ngiye kubaka urugo, kandi na ruguru akagenda yarusana ndampanuro z'ababyeyi na basenge kujya kwa kera. Bitandukanye no mu gisagara abantu bashobora kurogorwa muri cya gihari.
Hanyuma ababikwega kuko hari igihe usanga naho abantu bavuga ngo barahukana, umwe agenda avuga ati ndashaka ko tuvana, ariko uwundi akaguma anana avuga ati nyamara reka turira abana canke tugira iki. Ababikwega cyane n'abagore canke n'abagabo?
Gushika uno munsi tumaze kubona hari ibintu bitangaje. Iyo baza kwitwara kenshi haza umugore. Haza umugore asaba yuko yokwahukana. Ariko umugabo nawe kenshi nawe ageze kuhitaga urubanza avuga yuko adakeneye ko bahukana. Mugabo umugore akamubwira ngo dufate nko ku manza 7/10. Haza umugore asaba divorce. Umugabo nawe aje akayana ati jese ngo nako nogeya divorce. Kubera iki rero tumaze kwambura umwambaro w'ubucamanza tukabaganiriza nk'abagenzi? Abakenyezi abagabo bakubwira ati ndi shaka kwemera divorce mu gihe umukobwa yaje ndamutoye uko nyine dukundana kubera twari dukundanye. Uno munsi nkaza kwemera divorce tugabura amatungo yose mba mfise, kandi nawe ashaka kapitale yazanye.
Urakoze cyane rwose. Ego urakoze cyane Vincent Nkurunziza, wari watwandikiye uvuga ko ufise icyo uvuga nk'umucamanza akora ngaho mu Burundi. Guri munsi mwiza ku ntererano yawe, urakoze. Ego hari n'abandi batandukanye bariko baratwandikira mu kurindira ko umushitsi wacu Pasteur Kivuye ashika ngaha muri studio. Nka Jonas havuga yanditse avuga ngo vyiza ho ubushakashatsi bukomeye bukagira kukuraba icari cahuje abo ba mbere yuko bakana, kuko ngo niho hari inyishu y'igitera kwahukana. Mukuri ubugeni ngo canke ubukwe bw'iki gihe akenshi buri gushingira ku bukungu. Yavyanditse mu Kinyarwanda, muranyihanganira ivyo ntaza gushobora kuvuga neza ngo canke ngo inyungu z'ibintu kurenza urukundo. Ibi bigira ingaruka zimomeye zirimo no gutandukana, hamwe bikavamo no kwicana. Ngo ibaza ariko kubana n'uwo udakunda kubera ko uwo wakundaga yabuze inkwano iwanyu bamwanse. Ngo kubakana n'uwo udakunda kuko umuryango wawe wakujije uwo wakundaga. Ivyo ni ivyumviro vya Jonas havuga, yavyanditse mu Kinyarwanda, nico gituma ndabisomye mu Kinyarwanda. Bana b'Imana Baltazar nawe kuri Facebook ijwi rya Amerika yanditse avuga ngo ikibazo nuko abantu tutagishaka kumvira yaturemye, bigatuma habaho inarije mu rugo hakabura ubahundi. Umudamu ntabakimenya ishingano ziwe, n'umugabo nawe bigatuma atwaza umukazo uwo yakagombye kwinginga no kubungabunga, bigatuma habaho imishamirano ya buri munsi. Kubaha Uhoraho ngo ni ryo tanguriro ry'ubwenge, niko yavyanditse ngo nitwamubaha azoza yivange mu ngo zacu, hama ngo tubane mu mahoro. Ukwahukana ntivyemewe imbere y'Imana. Ibi ni ivyumviro vya bana b'Imana Baltazar. Trace Louis Michel ku yindi murongo wa telefone. Louis Michel ikaze. Louis Michel uratwumva? Louis Michel turumva ka telefone ke katumvikana. Philippe wewe turi kumwe?
Ego cyane turi kumwe.
Uherereye ga Philippe?
Jewe merereye mu Burundi. Ese te bamo ma province yo muri nord
yose ukari ayo mu buraruko?
Oya iminga.
Ivyifashe gute ivyaba ivyingo ngaho onye muyinga gafiri?
Bo imuyinga ivyo vyintane hagati mu ngo vyama vyazibonekeje cane, ariko ikigaragara nuko nta gaciro baba baha ibanga bagiye guhana urugo bagiye kubaka, mu kugira uko umengo bishobora kuba ari nk'ibikino bariko baragira. Gutyo rero bamara gushika muri byango bakibagira yuko Imana yabagize yabahujije ngo ibagire umwe. Icyo kintu rero cy'uko Imana ibagira umwe cyabwirizwa kuba aricyo kibaranga, maze kigatuma bahura
bakagira icyo nokwita umwanya w'umujyango bagahana umwanya bakaganira ujya amurugo ikintu kizobubakira cyubaka iminsi yose uhera ku kiganiro mukaganira mukatangira hamwe ibizogenga urugo rwanyu hanyuma mugafukama mukaheza mugasenga kuko Imana yavuze iti muri Bibiliya ko umugabo abwirizwa gukunda umugore wiwe hanyuma umugore akubaha umugabo ariko nicyo buza yuko n'umugabo akunda umugore hanyuma umugabo kandi akongera kubaha umugore kubera iki bubakiye kuri rya jambo ry'Imana kwa gusenga bakongera bagasangira byose kuri ubwo rero iyo mikino bashyira mu rugo bakabona umengo bagiye kubaka nk'abagiye gukina ibabiha agaciro icyo gituma kenshi usanga byatumye ingo zisambuka ugasanga bariko baraja kujya mu manda zo gutana.
Urakoze cyane rwose Filipo ngaho onye Muyinga ugira umunsi mwiza.
Murakoze cyane.
Ijugi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda wa mutumire wacu arashitse muri studio zacu ni Pasteur Edmond Kivuye umungere mukuru w'ishengero Eglise Vivante ku isi hose. Pasteur, makoze kwitaba ubutumire bw'Ijugi Amerika.
Murakoze cyane.
Ego kandi nakaze muri leta z'ume za Amerika muri ko murakora ibikorane bitandukanye mu mareta atandukanye.
Murakoze.
Imbere ko duca tugaruka kuri ivyo muri ko murakora amareta muri ko muragendera nayahe ubutumwa mwaje muzaniye abarundi n'abanyamahanga abanyarwanda abanyamurenga abantu bose bakurikira ubutumwa bwanyu nubwa.
Ah twebwe ubutumwa dutanga n'ubutumwa bw'impemburo. Ego twifuriza abantu guhembuka bakabaho neza.
Ego.
Bakubaha Imana. Imana nayo ikabaha ibyo yabasezerani.
Ego.
Ego murakoze.
Muri ko kwa Mungu mwari ngahanye kuri Cross Point ni Sengero City cha Washington muri leta ya Maryland. Mwaratanze inyigisho zitandukanye turabigaruka ariko hambavu ya Washington ahandi mutegekanya kugenda ni hehe?
Tuzoja Massachusetts mu bice bya Boston. Hanyuma tuje tuja Canada, Montreal na Ottawa. Tuje tugaruka Maine, zokora Portland muri Maine. Tuje tugaruka Texas. Ego.
Ku munsi wa Mungu mu nyigisho mwatanze hari umutwe w'inyigisho rusange bavuga ngo family matters. Ubutumwa ga pastor ahanini bwa rugahe muri uwo mutwe bavuga ngo family matters.
Byari bijanye n'ivyo muryango. Ego barifuza kumenya ibijanye n'umuryango muri rusange hama bakaraba ibijanye n'ivyo kubaka ingo bakaraba n'ivyo uburezi bw'abana n'umubano w'abavukanye umuryango.
Yego. Mubi bangamiye imiryango itandukanye mu gihugu cy'u Burundi no mu Rwanda nk'uko twavyumvishije abakunzi b'Ijugi Amerika tugitangura harimo ukuvana ama divorce yabaye menshi mu Rwanda baratanga ibitigiri yuko nko mu 2018 ubutungane bwakiriye imanza 69 ariko mu 2018 zica guca bwakira imanza 1011. Bavuga ko ahanini byatewe n'imbugangurukana bumenyi. Nico gikuru gitandukanya imiryango kiko kiratera uko kwahukana mu bantu batandukanye ni kumibona namwe.
Cho bari kimwe muri byo ariko sinimvira ko iyo nkomoko canke ari yo mvano yavyo. Ego. Ugutandukana byamye biriho. Sibishasha kuva kuri Mose. Zamye biriho mugaho hari ibi bituma
yego
haraho bigwira gusunza handi hari nibihe bituma gusunza handi naruvuze ko no muri ibihugu byanyu yo hakanye bikomera gusunza ko ngo abantu baradeprima ego
hanyuma hambavu yivyo muravuze mu bihugu byacu ko gudeprima ariko ngira ngo guhangayika birengede canke guca kwiheba kugira iki mu Burundi naho no mu Rwanda atari mvuga ngurukana bumenyi kica kiza kiba nkica kabi canke ca gatatu banashaka n'inca kane n'ivya
nuko ingena abantu bavyifatamo atari ko bavyifatamo kera abantu ntibafise kibanza cha ntibahi kibanza muryango nkuko babikora mbere les valeurs agaciro baha umuryango si nkuko byari bimeze kera nico bituma rero ubu bikaze gose harazamo n'ibintu byo guharara no kwiganana no gukora ikintu kukundi yagikoze cyangwa kugikora nk'ukundi yagikoze nico gituma ubu bigenda birunyuka ntibimeze nkuko byari bimeze kera kera umuryango arabijamo cyane
yego
ubu bamwe aravuga toya ubu nitwe dukundana gusa tuzobimenyesha abavyeyi gusa nibagomba bazi nibatagomba n'akazi kabo nakaye nitwebwe urugo rwacu twe twenyene mugabo umuryango warabishiramo inkomezi cyane
ugafata umwanya ukavugana n'abana
bakavugana harabaho abaranga bavuga ati urya muryango n'ukuri turawutse canke uritonda muri urya muryango uritonda urya mwigeme emwe oya nta kuntu bakagucira gace uwo bantu ntibagomba kubaza oya naramukunze ari kindi n'urukundo gusa mugaye buryo urugo ntigubakwa n'urukundo gusa kuko hari abantu bitiranya urukundo n'amasantima n'ibirorogwe canke amarangamutima
mudutandukaniritse
amasantima n'ibintu bihinduka
yego
ibirorogwe n'ibintu biza kuko atwenze neza kuko avuze neza kuko akubariye neza ugasanga ari umuntu afashe ingingo muri uwo mwanya si ubwa mbere biba byarabaye ku witwa Yakobo muri Bibiliya yabonye umwana wa Inarume Laban witwa Rakeli canke Rasheli aca avuga ati Jenzi umukorera imyaka indwi si Laban yabimusabye oya niwe yavyitse niwe yitaye muri uwo mutego kwisabira kumukorera urumva rero ibintu biza muri uwo mwanya bisho nk'uko bamwe babivuga muri ako kanya umwanya birahera
ngani bimwe aca avuga ngo mu gifaransa ma coup de foudre ariko kandi pasteur muravuze ikintu muvuga ngo imiryango yarafata akanya ikamenyana ikagira iki muri ivyo vy'imbuga ngurukana bumenyi muri ko mugendera muri bino bihugu hari n'abavuga bati kugira uzoro nko muhuza biragoye ndaja kuri internet nzokwivuga nitwa gutya nkora ibi nkundi ibi nanki ibi ubwo rukundo gogo muraruvuga kwiki
urumva habaho abaranze cyangwa baranga
yego
mugabo ubu nta intere y'amaronko baba fise inasenge inabo se wabo inarume umubyara we mukuru we murubuna we mwene wawo hafi umubanyi uwo niwe bamurabira akamubwira aba rero nawo kuri internet za dating sites nabo batangiye gukora nk'ivyo mugabo ubona badandaje
bariranga
babona bariranga bakakora ati twe dukora ibi n'ibi n'ibi ubaca usimbirako bo ntabyo nzi cyane ngo hari nabo nabonye babana ubu mugabo bagize imana bahuriye kuri interineti mugabo bagize imana asanga imiryango irazinanye barabafasha urumva abandi ntabyo nzi rero sinobivuga ko mugabo ico nzi nuko ba izo dating sites ayo ma site ya internet yo guhuza abantu bakundane bo nibo biranga baridandariza bikunda bidakunda ntacyo bibabariye
ntacyo bitwaye
ikindi gituma abantu babihurumbira nuko ntibazi ko kubana n'umuntu arakaramata urupfu arwo zo watandukanye avuga toya turabana ntibyakunda tubandanye nibyanka tubivemo urumva bisigari kontra ni nko kuja ku kazi ni bampemba neza nzohaguma ni bafata nabi
ndahave kuwa mugani wanyu ni kagaciro kahari kahaga umuryango takihari cyane rwose ejo gihe muri Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda dusa benshi batwandikiye bagira ni benshi cyane ariko reka tugerageze twakire bake muri bo kuko umwanya uri kurasa nk'uwitera tuhera kuri Oscar Ricardo Oscar Ego, uherehe gauska?
Mukayanza.
Mukayanza, kabazo kawe change intererano kwa Pastor Edmond Kivuye. Urakoze ugira mwese mwiza ngaho Mukayanza Oscar.
Ego kabisa ni kuvuga ngo dusatari cyari kibazo cyo gukomeza kuko mu nsanze umugore afite yuko baresha n'umugabo amaka cyangwa icyuma ikindi uwo mugabo atavuga ati none se naza ni mugore yuko umufasha ama kaba ko cyara ata uko kirizundi nsanze ndabona kumenga ngora
murakoze reka duhe akanya pasteur akwishura
yego
ugira umusimiza Mukayanza pasteur ivyo ngo vyagateka kazina muntu abagore n'abagabo ni bamwe barangana navyo biri mu vyo biriko birasambuza
sivyo bisambura aho ingena abantu bavyumva uko imbugita irafasha abantu gukinjika gutegura imfungugo mugera sha kwica umuntu
yego
isukari irafasha kuryosha kinyobwa ariko amwe irashaka kwatera ingwara ingene batahura ingene akwesha ico kintu ico kiwagora mugwa abantu bose barangana imbere y'Imana mugo ntibivuga ko umwana atokubaha umuvyeyi umugabo atokubaha umugore wiwe umugore atokubaha umugabo wiwe urumva
yego
iyo bije ari umuntu kuko ndabibona bashitse muri ibi bihugu byateye imbere abadamu ari barihanganye yashika ngaho umugabo yavuga gato agacamagara polisi kuko yabitahuye nabi hama ejo akicuza byageze habi kuko harabonabonye harabo twahani basubije hamwe ariko yari yashitse abitahura n'abateye hasi hahandisha si imwe uza uramponyera ku mutwe abagabo nabo arige bavyumva naba ati agira turangana jewe barangana nabavyeyi bose ariko ni amwubahiriza unda zovyakira ryica utanga n'icurongo
yego
urumva ndakunda kubivuga ndiko ndashingira mu mwishe mu nzu y'Imana bavuga nti niwa mugira umuboyi uzomuyaya ubona umugore mbarira nkabari umugabo nti niwamugira umuyazi zo muboyi niko bigenda ariko niwamugira umwami kazi zo umwami ico utanga n'icurongo uri yubahiriza ikindi ari kubaha ijambo ry'Imana hari habaza ati okay hari wambarige kimwe ati pastor uravuze ngo ni namukunda zonyubaho ya biravuga ngo bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengera akagigura namwe abagore mugamburukira abagabo banyu muri byose nkuko ishengero ry'igamburukira Kristo urumva ntiyavuga ngo wowe umwuba naragukunda nawe umukunde naca kuba oya no kubitahura nawe wowe kora ikikuraba umwubahiriza umuhagateka kiwe nawe natabikora amakosa zo mugwako mugaho iconzi nuko icubiba ari co wimbo
ico wimbura yego
urumva ari igihe kimwe nigeze gufata umuduga mbere ukibuga c'indege ahantu mu taxi ni tugeza turayaga namaze afisa abana bangahe arambara ati ndafise utwana dutatu tw'uduhungu mugaho madama aguma gomba gakobwa
yego
c'abagore sinzi gene bameze urumva umuntu yumvira uko kuri we umugore si umuntu ibere muhira ntazi ngene bimvuna kwirwa muri taxi urumva amafaranga ndaza ncanda mucira kagani ku mugabo yidoze abarira imana ati mana uyu mugore ntazi ngene abagabo turuha ndakora nkazana amafaranga n'agaca yarya hamwe n'abana yiriwe yikinira n'abana mana uramugira bu mugabo yumva ingene bivuna imana iti icyo usabye ndakiguha aca hinduka umugore aca zinduka kare gutegurira umugabo
Koza
abana kwategura icyayi iki umugabo aja ku kazi naca bajana ku ishure avuye ku ishure ku depoza abana aca ku isoko arasumara azarategura ibyo baza gufungura mu gihe biri ku nkono baramesura urumva byose agereza kuba aja gutora abana arabazana arabagaburira mu gihe baruhutse arazigorora amaze kuzigorora kumugoroba urashitse
uratetse
ategurira umugabo nashitse aramugaburira urumva barangura amabanga yabubatse arushe ati mana ndabonye ko nabagore baruha mu gatondo ati mana usubize ku umugabo narihenze imana iti cage wasaba narakwemereye ningoga umugabo utegezwa kurindira
kugira gusubire ku mugabo
ati ndindire gushika ryare atamezi 9 kuko arayusamye urumva hari igihe bihenda amanyama harya kubaha umuntu ntibivuga kubaye umutonyi kuri we kuramutse umuntu neza ntibivuga ko agusumba
yego
ibyo rero hari nge nabaca ngo kungana ntitungana oya turangana umwe sarafise icatanga ngo ntibibuza ko habo mutwe habo abakurikira mugabo umwese mu kibanza ciwe
umuryango kaburubakitse
umuryango kaburubakitse
yego ijuri ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turacari muri isanga Evariste Ikadze Evariste ni tukiri kumwe John wewe uratwumva
aramutse Diane
amahoro neza uherereye he
ano muri state ya Iowa
haravugwa makinga hawa yo
imbeho gusa umwaka mushasha
umwaka mwiza uzoronkemo byose
narahamagaye ngo ndabatashe muranyi mu murongo ariko nta kibazo narabitahuye ko mwari bize
twari duse abantu benshi mugabo urazi ko dukomeza tubaha kanya n'uburumvise ko twifurije ego John twagutumira uno munsi rero Pastor Edmond Kivuye ikaze mubazi
twari nukuri ndamuramukije cyane gose hanyuma ibyinshi nari kuvuga mwamaze kubintanga nabyumvise mu nyisho nari nkeneye kuko namaze umwanya muremure ku murongo ndiko ndumviriza ariko nashaka ndamubaze yo mpanurira iki cyane cyane ndahagarara kubaha mu iki gihugu cacu turimo muri etaji ni yo mpanurira iki aba bene wacu ubu muri iyi myaka mbona bariko barahurumbira kugenda mu bihugu byatwibarutse kurondera y'abageni mugabo bakabakurikira babonaniye kuri Facebook no kubabona batarababona hanyuma mbere bikanakunda bakabarino bagiye hiyo bagakora yo mariage hanyuma bakabazana ariko bashika ngaha bikaba ibindi kumvo z'uko abo baba iyo baba batahamenyereye hakarerero urabona abino ubu bahurumbira bo mu bisagara gusa bajya bifise baba baboneka neza pana hariya muzaruguru bimenyereye ibikogwa ndabona arashaka kuzana umuntu w'umukobwa yakuze atakintu na kimwe akora mu rugo kubera baba bafise abakozi cono bw'abayaya canke ababoyi babafasha muri byose ariko yamushikana ngaho uraza amategeko yo muri Amerika nta mukozi cyangwa umuyaya birekurewe n'amategeko gutunga mu nzu ngo ashikire kumurondera abandanye mu buzima yakuri buto bagaca bahukana
urakoze reka dumuhe umwanya Pastor hakwishure John ubwire umunsi mwiza ngaho wayowa
namwe murakoze
ego Pastor ijambo ni rwanyu
ni kibazo ni bya bindi twari ko turavuga by'amasite ni byiza kwigira ku bandi amajambere ntawe yagwanya ni yatuma turiko turavugana ukavugana n'abari mu bihugu hehe ntiwoca uvuga rero ngo iby'amajambere azaye byose ni bibi mwengene tuvyifatamo ndashobora kukwigira ko ukanyigisha nkara ibintu byiza uri kurakora nkavyigira ko mugo kukwigana
nico kikomeye
nico kigoye ingorane y'abantu bacu barigana ejo narwa ku televiziyo umuntu yamoye umushatsa urabije naje nkacangira nabona uwo muntu yambaye igipantaro akirekereje naje nkaca ndabigira sinzi yo byazananye sinzi igituma ngo nibigezweho rero nibi byo kuja kuri Facebook niki ni ibintu byo kwigana nosaba ko aguma bahanuza abihwabo urumva nibahanuze ko ariho ababitangiye imbere kubaka no kumenya ko ari kintu winjiyemo ubuzima bwose harya naho bavana hari ingaruka narigeze kwivuga igihe kimwe ndi muri Canada ndavuga nti musanzwe dusezerana tuvuga ngo urupfu ni gozo utandukanye iyo rero wadivorishije nuko umwe muri mwebwe yapfuye ndayivuze umudamu umwe ari ikanga aramaze umwaka wose yadivorishije yaciye ahagarika ibipapuro kuko hari ikindi kintu badatahura ni kirere bakorera munsi ubuharakanye ngaha nambaye ibikoti iwacu ntabyo namba nabiguriye ngaha urumva hari neje ntibanza kumbaza ngo wagahungu uvuye hehe ngo ndandaye pasiporo yawe oya irangwa ko ikirere urimo kirafekta kiragira ico kitugize ko ni byiza rero gutahura aho bari nico gituma bashika ngaha yari yarihanganye bigaca bipfa kwere kirere cyo ngakirorohereza abantu kutubaka neza kuko ntibabihagaciro urumva bamwe no kubana hari navuga ngo reka tubanze tubane twumve ko
turi compatible tuzoshoburana
agacanwa agacamo gahita kura ipasa hama tuzoca tugira amasezerano rero tubari abavyeyi hari ibintu byinshi rero nibi novuga ko bo vyitondera kubijanye no ku kuzana batarize gishijwe ibikogwa ego ari imiryango ifikinisha abana n'ukuri abavyeyi babirabe bavyitondere urumva bavyitonde nti ariko arafasha abana babo
umuntu aza kwibona yageze muri amahanga nyene wikorera
rero ni waronka umeze gutyo reka ko ngo sinzi ngene umeze
mufashe
mwigishe mwereke urumva mwihanganire niba ari umugore ube nka Kristo Kristo aremeye amara umubiri wacu kandi ari Imana araza yicana n'abanyavya kugira ngo abahindure abagororotse niwe ugomba kumukuramo umugore ukunze ihangane umwigishe reka kuvuga ngo ehe urutwehe wakinebwewe ntazi iyo biva niyo bija mufashe urumva nawe agufashe
ni magirirane ego Leonce ikaze nawe
nuko mbashimiye cyane Imana ibampere umugisha n'umwaka mwiza kandi
urakoze uherega Leo
mu gihugu cy'u Burundi mu gisagara cya Bujumbura
nduga ku ijambo
nshimiyeho ukuntu mwaduteye iteka ubugira kandi muy'uyu mwaka dutanguye mukadutumira umukozi w'Imana ndamukunda cyane inyigisho ziwe ndazikurikirana kenshi ariko jewe icyo ngaruka ko kwima kikiganira mu cyase kidushikiriza uri kuraraba ingo nyinshi zitambuka kenshi ingo nyinshi usanga zifu iyo nk'umupfasa ni afite uburyo cy'amafaranga menshi ntushobora kugira kubaha umugabo nk'uko yamwubaha aba badafite ubutunzi muga amaze kugira ubutunzi umugore akagira ubutunzi burenze ikisanga hari kuzigurana ibintu nibyo nibyo bifite ingaruka mbi mu bintu by'urukundo mu bintu byo kubana ikindi muri ko muragarukaho ni cyo guhurira kuri ma Facebook ego nanjye sindibibaka ariko nanjye mfitaho ubu twashyatanye ndamushakishaho ndamubona kuri Facebook ubusiziho numva ndamukunze nawe arankunda ariko ndagira amahirwe sanga ari mu gihugu cy'u Burundi nawe
mwahuriye kuri Facebook
umwe wese ntazi twahuriye kuri Facebook rero umwe wese ntazi ho umugisha wiwe uri guhurira kuri Facebook ntabwo ari ikosa kuko usanga ari wo mugisha w'umwe wese aho uri niha utora
rero nkuko umukozi w'Imana yama ahimiriza yama avuga ubutumwa bw'urugo bw'ingo kubaka Kristo biranira amahoro.
Uvuge usongora, uvuge usongora Leonce, kuko umwanya uri kuri tujana tuse n'abandi baturindiriye. Ugira umunsi mwiza.
Yego, murakoze cyane.
Murakoze cyane. Yego Jean-Marie, wowe uherereye he?
Bomba mazira tumane.
Uherereye he ga Jean-Marie?
Ya ndi muri Mozambique, murakoze cyane. Ndi muri Mozambique, Nampula, mu gihugu cya Nampula.
Akabazo kawe kwa Pasteur Edmond kivuye cyangwa intererano?
Yego, murakoze cyane. Je kibazo kiganiro cyakiriye hagati sinatahuye neza mu gukora ko kare na inasumye neza kuri Facebook, ndabona ico byerekeye. Nagerageje rero gurindira kugira ntahure neza kingo ntahuzwe, ariko mu byana nifuza gushikiriza byari ibintu bimwe nayo ndasaba mu bijyanye n'ibyo by'ukuntu abantu bubahemukirana kingo bifuza ko bogira divorce. Hariho ibintu rero bya mbere abantu dufata menenerwa, ariko ari byo bintu binakomeye cyane mu bintu bijyanye no na kofinaje. Ho kenshi bikunda gupfira, niho kenshi dukunda kubibonera. Akenshi barabeshanya, kandi rero byo gukubeshanya rero bituma nubwo iyo hageze ko mubakana niyo mwa mwashakanye, kenshi uca usanga hari ibindi bintu bigenda birahinduka mu rugo, ugaca usanga iyo habaye no kubeshanya byose bibandanije byagiramo. Ni kuvuga ko rero akenshi hari ibintu twama dusaba, nuko hari nka leta y'Uburundi cyangwa leta y'u Rwanda, ko nibo bavuze ko kenshi ariho bariko barasaba ibintu bya divorce, bo dufasha bakaraba ko uko habaye ibintu by'amashure naho hakaba amashuri.
Urakoze cyane, urakoze
kwa kera umukobwa bamurungika agomba aje kubaka, babanza kumurungika kwa inasenge bakamurungika mu miryango.
Urakoze cyane Jean-Marie, urakoze. Yego, urakoze. Ugira umusimiza ngaho muri Mozambique, Pasteur Edmond kivuye mumvise Leonce na Makenga avuga ngo kobwe yo yifise canke umufaso ni biratuma haba ko gasuzuguro Jean-Marie nawe ngo bifira muri copinage.
Ubutunzi nta kibi kuko bose barabukene kandi burafasha umuryango, kuko iyo ubukene bwaje bamwe bamwe burabatera ingorane. Uko abantu bavyifatamo no kuraba ningere n'uwo mugabo yifatiye umugore yatunze. Harya cyasha ngo zana rero wibuke ko ari je mutwe ayikora yose ni je ntegeza kuyabika. Hari igihe ivyo biba mbwa hariho n'abagore bameze urumva nta mwongo utaburi sato ibidahizwe biriho mu makansling tugira mu bo duhanura ubatse turabibona. Twasaba ko baguma baca bugufi kuko ibintu biraza kandi bigahera. Woguma baciye bugufi bakitonda. Hari aho sitama kararakora cyane urumva akibagira urugo. Urugo ni umugambi w'Imana, niyo ntango y'Imana. Ikindi kujyanye n'ibyingo, hariho igitabo abantu kwiye kurabiramo, nk'uko tugura imidugu kabusa gatabo kakarabiramo, hagira igipfa ukakarabiramo. Nibasoma ijambo ry'Imana, iyo vyagoranye hakunda abantu baragereza gufasha, ingorane zirabaho. Kandi kindi ibi bavuga ngo ibintu byarunyutse, ingorane zamyeho zamyeho, abantu bamye babeshana, bamye bahemukirana, bamye byarabaye. Mugabo ubu kubera communication itera imbere biravugwa cyane. Nico byamye biriho, byamye biriho.
Ingene abantu bavyifatamo gusa n'ivyo bitandukanye,
ingene bavyifatamo mugabo n'ingene abantu babikomunika. Mbere harabi ngorane abantu bakaguma babinyegeje, ariko ubu usanga vyamaze gushika. Ivyo rero bigaca bituma ugerageza usukamwo amazi ngo umuriro uzime, ubundi nawe asukamwo ipeteroli, asukamwo amavuta. N'ingorane. Ku bijanye na copinage navyo n'ibindi n'ingorane, abantu bakwiye kwitonda. Nizo vya Facebook sinavuze ko atobigira, ariko navuze ko ariho babigize bigakunda. Mugabo bihitonde cyane, babaze urumba. Ni nk'umuntu umuntu yashitse ku capa cahagarika umuduga ngo bavuze ngo stop. Oya oya, urapunguza kugira ngo ushobore kujabuka gusa. Kandi amategeko sayo gusambura ingo amategeko nayo gufasha abantu kubana neza mbari aba yakoresha nabe ku itariki zibiri ku wa kabita ki 30 kwezi kwa 12 uyu mwaka wa 2019 nakwije imyaka 30 nubatse
ndabona ko no ku telefone agafoto ka madam Katavako
Katavako urumva
tubakeze
mugo sinibuka amategeko nasinyiye ico gihe twasinya muri province n'ukuri sindarija kuyaraba aza iyo byagoranye natana uranze ico ndico gana uranze ko ndumutwe urumva iyo byabaye gutya biba byapfuye
biba byamaze gupfa
niba twaze okay niba hanuza abandi kandi si umuhero w'isi yo bigoranye hanuza nturi wa mbere bibaye ko hari n'abavanye bagasubiza hamwe hari abo je nabonye bavanye imyaka 10 gahera bagasubira hamwe
bakagaruka bakagubaka
hariho rero ingorane ziri imbere muri bo hari ingorane ziva hanze uyu munsi turavuga ibihugu bya Amerika turavuga ibihugu by'iwacu amajambere n'ibindi itongo rya Eden wari umugisha gusa ntacaha cariho ariko inzoka iraza icihenda umugore umugabo nawe agwa muri uwo mutego Imana ije wa mugabo ati ni wa mugore waremba mugege yamumuha niyo nta na seminari yari yagize kumenya inge n'umugore asa iki yavuye mu itiro acara mumenya arava ngo yanakara kanje nakagufa kanje urumva ariko inzoka yamaze kuhinjira ngo ni wa mugore waremba ingwane rero ni icaha ingwane hari inzindi ingwane hari bitero hari abadayimoni abantu bakwiye kumenya ko biriho mu 2016 nagiye muri Canada ndasengera abantu muri rusange nsa numva umukobwa umwe yikubise hasi induru oya ntazokubaka ntazokubaka nabandanya agendera mu bintu byo kubanga no guterekerana ariko ibyo bintu byo gusenga Tracy narinze ko yari umudamu yubatse yavanye n'umugabo baravana baravyanya abana babiri ndagaruka muri Canada aho hari mu kwezi k'umunani ngaruka mu kwezi kwa 10 twari twahuriye Montreal dusubira guhurira Ottawa mbona umudamu n'umugabo n'utwana arambara ngo uranyibuka nteka ngo ndi wa wundi wasengera arambara ati uyu n'umugabo wanje tugira dusubize hamwe tugizogira mariage mu kwa 11 nago mbuzoze kuduhezagira none ni kuki bari bavanye hariho rero ibikurikirana abantu hari wimpe mumbi Imana irakunda ingo shetani naranka ingo kandi kuva ngo ukijijwe cha usenga ngo byose bicaye wa mahoro Imana ishimwe mugabo je ndi buki inkuru Yesu yagiye kuramutsa kwa Lazaro na Maria na Marita Marita acatangura kwirukanka ategura
inzimana
acatangura kurega mutonyiwe kuri Yesu kandi Yesu niho yicaye ari rero nakora ngo iyo Yesu ari mu rugo byose namahoro kai Marita acarega mutonyiwe ngo ariko ntibikubabaje kubona mutonyi wanje yicaye ngaho acatangura gutana amajambo kandi Yesu ahari mugabo bamenye ngo Imana yakunda imiryango yawo kandi Imana irababaye imiryango yawo kandi yashobora kubatabara abo vyagoranye ntibihebure basaba amasengesho basaba bahanura muri ibihugu barasaba psikologi babayagire hari uwo twego turaga mu isi y'izamangwe kayi ngo nta ba psikologi nkeneye ko n'igihe twubaka siho bari eka nca ndabona ntigihe wibaruka ntushobora kwanka umwakirizi ngo igihe wasaminda nta
siho yarari
hariho abantu badufasha turakeneye abadufasha ikindi Yesu yaravuze ngo umugambi w'Imana si uko abantu bavana bati nuye ko Mose yavyemeye ngo nukubera gukomantara kw'imitima iyo twababaye mu mitima irabibuye
bikanka
ava ngo sinzosubira kumuvugisha nta nzosubira kwizera abagabo bose nico kimwe abagore bose nico kimwe iyo umutima wakomantaye biragoye nahogera gute rero turasaba Imana ibakize Zaburi ya 73 41 iravuga ngo igihe nari mu mubabaro umushaha wanje ugatekegwa n'umubabaro nari mbura bwenge nari meze nk'igikoko iyo umuntu ari mu mubabaro aba nk'igikoko rero ni ba Simoni bakize ni bahanuza abantu ni abanze baruhuke gatonyi ntiyihute cyane gufata ingingo dusha tuvana na wanzi iryo shavu ribanze rihere
hama bone gufata ingingo
abone gufata ingingo imana ibaheza
ego turakiri yo migisha turase janvier janvier ku murongo wa telefone janvier uherere hehe
Ndereye mu gihugu cya Kenya mu kwa wa Nairobi
akabazo kawe kwa pastor Edmond kivuye wihuta kugira ngo tumuhe umwanya wo twishura nawe nyene mu masegonda make
ndanze kumuramutsa cyane gose ndamwiseriza n'umwaka mushasha
murakoze cyane
ego lukuri turabashimiye cyane ku kuntu mwatunganije ikiganiro ugiye kubiraba uyu munsi jewe ndiko ndabona yuko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda ndi mu Burundi wo ngaho Burundi halo
turiko turakumva kandi unyarutse dusigaranye umwanya nyamuto
uri kurabyihweza uyu munsi n'igikibazo nyamukuru kuko duturuka ku kuntu imanza zitunganyije imanza z'ubukwe tugenda nari uwo muzi nyamukuru cyane ibintu byarahindutse ariko abantu ntibashima guhindukana n'ibihe ugiye kubiraba uyu munsi ukuntu imanza zitunganyije mu gihugu cy'u Burundi ubukwe ni ikintu gitwara amafaranga menshi hanyuma ugasanga inyuma y'ubwo bukwe ugasanga abantu ingo zisigaye bari mu bukene
ugira umunsi mwiza ngaho i Nairobi muri Kenya Janvier urakoze wavuga ko bisa nk'uko biva kuri iyo minsi mikuru sinzi ko ari vyo pasteur dusigaranye iminota ibiri gusa akajambo kanyuma mubwira abariko baratwumviriza abakunzi b'ijwi rya Amerika aho muzoja kuraba muri Canada muzoja kuraba za Maine n'ahandi muri uno mwanya musigaje muri Amerika
no bari uwo muntu nti kugira umunsi mukuru babikore nk'uko bashoboye mugaye inkomezi bashira muri iyo minsi mikuru abari zo nkomezi bashira no mu rugo hari itandukanye hagati y'ubukwe n'urugo urugo ruza nyuma y'ubukwe inkomezi bagize bazishire no mu rugo hanyuma ikindi novuga ngo Imana ibahezagire ibaho umwaka mwiza cyane ibaho ingo nziza ibaho imiryango myiza ibaho ibibondo byiza kandi n'abatararonka ibibondo umugambi wa mbere w'urugo sukuru nk'umwana kuko uhora yavuze ngo babane babe umubiri umwe babana karamata point final nta mwana ariko umwana ni nyongezo nibaza n'umugisha nibataza mubane amahoro imana ibahetsage
ego murakoze cyane gose pasteur Edmond kivuye tukibutsa ko muri umwungere mukuru mwishengero Eglise Vivante ku isi hose abandi dushimiye nimwe bwe muri ko muratwumviza nshuti bakunzi yakoze Fatuma Limasi Kalala yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Rob McLean bari kumwe muhinga bw'ivyuma Jenny Nahazwe ni je nayinde mesheje muri sanga mushobora gusura kumva ku wezi tata kaburungu radio yacu vewa akaburungu.com ku izina rya bagenzi banje ndabike banure ndabatumirira mu biganiro vyacu bitandukanye muri vyo harimo amakuru igihe c'isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda n'igihe c'isaha 1:30 mu Rwanikwe